ibyakozwe n'intumwa ikigabane cy'15. Maze haza abantu bamwe bavuye i Yudaya bigisha abavukanye bati,
nimutahimburwa igihimba cy'ubugabo nk'uko umugenzo wa Mose uri, ntimuzoruhamukizwa.
Maze Pawulo na Barunaba bamaze kugira ibihari n'imiburano itari mike n'abo bantu, abaho bahuza inama gutuma Pawulo na Barunaba n'abandi bamwe bo muri bo ngo baje i Yerusalemu ku ntumwa n'abakuru kubw'iyo miburano. Nuko abo ishengero rimaze kubaherekeza baca i Foyinike bo n'i Samariya, babamenyesha ingene abanyamahanga bahindukiriye Imana, bitera mu bavukanyi bose akanyamuneza kenshi. Bashitse i Yerusalemu, ishengero n'intumwa n'abakuru barabakira, nabo babiganira iby'Imana yakoranye nabo byose. Maze hava hasi bamwe bo mu muce w'abafarisayo bizeye baravuga bati,
abanyamahanga birakwiye ko bahimbugwa igikoba cy'ubugabo no kubabwiriza kwitondera ibyagezwe bya Mose.
Nuko intumwa n'abakuru bakoranira hamwe kuja inama y'iryo jambo. Habaye imburano nyinshi, Petero ava hasi arababwira ati,
bagabo bavukanye, murazi yuko kera Imana yantoranije muri mwebwe kugira ngo mu kanwa kanje abe ari abanyamahanga bumve ijambo ry'ubutumwa bwiza bizere. Kandi Imana izi imitima yarabashingiye intahe hamwe yabahamuwe mu yera nk'uko yamuduhaye natwe. Ntiyashyiraho itandukaniro hagati yacu nabo, yogesheje imitima yabo kwizera. None rero niki gitumye mugerageza Imana mwikoreza abigishwa imitwaro ba sogokuruza batashoboye kwikorera cyanke twebwe, ariko twizeye yuko tuzokizwa n'ubuntu bw'Umwami Yesu nkabo.
Maze ishengero ryose riracereza bumviriza Barunaba na Pawulo babiganira ibimenyetso n'ibitangaza byose Imana yabahaye gukora mu banyamahanga. Barangije kuvuga, Yakobo aravuga ati,
bagabo bavukanye, nimunyumvirize. Simoni yabiganiye ingene Imana yatanguye kugendera abanyamahanga ngo ibarobanuremo ubwoko bw'izina ryayo. Amajambo y'abavugishwa nayo ahuye n'ivyo, nk'uko handitswe ngo, hanyuma y'ivyo nzogaruka nongere nubaka urusago rwa Dawidi rwatemvye, nongere nsanasana hashize harwo ndaruhagarike, kugira ngo amasigare y'abantu baronderane Uhoraho n'amahanga yose yitirwe izina ryanje, niko Uhoraho avuze, akora ivyo vyose yabimenye uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko rero inama yanje nuko tureka kugora abo mu banyamahanga bahindukirira Imana, ariko tubandikire ngo bareke ibihumanya vy'ibigirwamana no gusambana no kurya ibinizwe bona amaraso. Kuko uhereye kera hose Mose afise mu bisagara vyose abigisha ivyiwe bisomwa mu nsengero z'Abayuda uko isabato ishitse.
Maze intumwa n'abakuru bo n'ishengero ryose bashima gutoranya abagabo muri bo, ni Yuda ariwe barusaba na Sira, abantu bakuru mu bavukanyi, no kubatumana muri Antiyokiya na Pawulo na Barunaba. Bandika ikete barari barungikana, ryanditswe ritya ngo,
intumwa n'abavukanyi bakuru turabatasha mwebwe bavukanyi bo mu banyamahanga bari muri Antiyokiya, Isiriya ni Kilikiya, kuko twumvise yuko bamwe bavuye muri twebwe babahagarikishije imitima amajambo bakayivyimvya kandi tutabibageze. Duhuje inama dushimye gutoranya abo bantu no kubatumana kuri mwebwe n'abo dukunda Barunaba na Pawulo, abantu bahefye amagara yabo ku bw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko abo dutumye ni Yuda na Sira, nabo ubwabo bazobabarira mu rurimi bimwe n'ibi, kuko mwemu yera bimubereye vyiza, natwe nuko kutabikoreza ubundi mutwaro renze ibi bikwiye. Mureke kurya ivyashikana ibigirwamana amaraso n'ibinizwe, mureke no gusambana, ivyo nimwavyirinda muzomera neza. Nuko muganuke.
Nuko abo basezewe bamanuka muri Antiyokiya, bamaze gukoraniriza hamwe ishengero babashikiriza kino cete. Bamaze kugisoma banezererwa iyo mpanuro, na Yuda na Sira kuko nabo barabavugishwa n'Imana, bahanura abavukanye mu majambo menshi barabaremesha. Bahamaze iminsi abavukanye babasezera amahoro ngo basubire kuba batumye. Mugabo Sira bimubera byiza kugumayo, kandi Pawulo na Barunaba baguma muri Antiyokiya bigisha abantu, bababwira ijambo ry'Umwami Yesu bafatanije n'abandi benshi. Hashize iminsi Pawulo abwira Barunaba ati:
"Ingo dusubire ha handi tugendere mu bavukanye mu gisagara cyose aho twamamaje ijambo ry'umwami Yesu, tumenye uko bameze."
Barunaba agomba ko bajana na Yohana nawe ariwe Mariko. Ariko Pawulo ntivyamubera byiza kujana uwabataye Pamfiliya ntajane nawo muri ico gikorwa.
Avyuka imitonga nibatera gutandukana.
Barunaba ajana Mariko, avuduka yari mu bwato, afata ikupuro. Pawulo nawe atoranya Sira avayo mu bavukanye bamaze kumuragiza ubuntu bw'umwami Yesu. Aca Siriya n'Ikirikiya aremesha amashengero.